Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bine mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Hari umugitifu wo mu nzira za Nyaruteja batemye, bamutwikira n'imodoka n'undi mudaso, ndetse nawe ngo baramutemye, ubwo bakaba babyitirira Abarundi ngo nibo babikoze, ari nayo mpamvu bahise batwirukana.
Uwo ni umwe mu Barundi 115 birukanywe mu Rwanda, bavuga ko impamvu ishobora kuba ari urwikekwe ni igitero giheruka mu karere ka Nyaruguru mu Rwanda, bivugwa ko gishobora kuba cyarakozwe n'Abarundi. Inkuru n'izindi zivugwa mu karere turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi 115 bakiriwe n'inzego z'ubuyobozi ku ruzi Akanyaru muri komine Ntega y'intara ya Kirundo kuri uyu wa gatandatu. Abo Barundi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda, aho bari basanzwe bakora imirimo iciriritse. Bavuga ko bahowe urwikiye kuko igitero giheruka mu karere ka Nyaruguru mu Rwanda cyakozwe n'Abarundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
95 muri abo Barundi birukanwe kuri uyu wa gatandatu mu Rwanda baturuka muri komine ya Ntega, bakeya cyane baturuka mu ntara za Muyinga na Ngozi. Baravuga uko birukanwe.
Nyene badusumikanije batwirukana ngo nitugiye iwacu Burundi, turavuga tunaze amatungo yacu iragenda gute, kandi mugende mwakoze ibyangombwa byemerwa ko muzaza gutura neza cyatari mukahita mugaruke mu ngo zanyu, ubundi twateresha igikumu.
Wowe wagiye ari mu Rwanda
2005 ari amatora afite mbere arangiye
wazanye
nje nta na kimwe nzanye byose mbitaye amasaka, udushyimbo, umuceri wari ku gasozi imirima itanu n'amasaka yarakiri ku gasozi n'inka yanjye.
Haravuga ko bakubiswe, abandi nabo bakemeza ko atawabariye ugwa.
Kuri nitwaraye mu kumurenge uyu munsi gitifa tuzindura mu gitondo tuza gukanyara gutya n'undi baratwambutse. Nta muntu bigeze bakubita.
Nge ntibankubise inkoni se ngaho bayinkubise.
Bayikubise bigenze gute?
Bari mu badususubikanya ngo nitwihute, ndabwa atako se umuntu y'umuri mwe muramucyura muramutwara mu mwirukanka na dasa yahisa nkubita inkoni hano ntubona ko habyimbye.
Uwo mukenyezi we avuga ko yirukananwe n'abana yabyaranye n'umunyarwanda.
Sinayongoye ku munyarwanda. Ubwo rero abandi babirukanaga ntabwo banyirukana. Icyo ni cyatumye tutumye banyirukana ni kuba kwari kwahukanye na se w'abo bana, ariko nzabazataha n'abanyarwanda. Icyo ninasaba ni uko nagasuza y'abana babo.
Kuva mu mwaka w'2016 Abarundi batari bake bagiye barirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi muri abo birukanywe uyu wa gatandatu bavuga ko bari baretse kubirukana icyo gihe kumva basigura.
Ubwa mbere baratubwira ati mwebwe mwashatse abanyarwanda ni mujye hariya tujya ku ruhande, baratubwira ati mwebwe mugende musange abagore banyu, nta burenganzira tubifitiye bwo kubirukana. Nuko byagenze.
Kiriya gihe babaretse kwa musa abagore b'abanyarwanda kandi
neza cyane.
Abavuganye n'Ijwi rya Amerika baravuga icyo bazize uno munsi.
Hari umugitifu wo mu nzira za Nyaruteja batemye, bamutwikira n'imodoka n'undi mudaso, ndetse nawe ngo baramutemye, ubwo bakaba babyitirira Abarundi ngo nibo babikoze, ari nayo mpamvu bahise batwirukana. Ngo Abarundi ngo barambuka ngo bakaza ngo aho dutuye ngo tukabacumbikira ngo bigatuma bakora ibibi.
Ngo birangiye rero ngo ntibaza babateye batangira udukwamwo mu kwabo, bitewe ngo nabo bateye mu majyaruguru ngo bica gitifu waho ngo bica ngo n'imodoka bazitwika. Bati Abarundi rero natwe ntibataha, twatanye udupakirije ubundi.
Bagize icyo basaba.
Ubu tugiye gutura hano iwacu, twasaba mwebwe mushinzwe umutekano tukagenda tugatora ibyacu. Ntabwo tubizi, ariko icyo tuzi cyo ubu ngubu turaje, ntabwo tuzongera gusubirayo.
Bageze ku gataka k'u Burundi ku mutumba wa Kinyovu uri muri komine Ntega ku nkengera z'uruzi Akanyaru, bakiriwe n'abategetsi batandukanye b'intara ya Kirundo uhereye kuri Buramatari Alain Tribert Mutabazi. Mutaneri wa komine bashikiye mu yantega ngabo nziza Filipo avuga ko bose bashikira mu miryango yabo
abatega kugenda mu makomine wabo bagiye abari nabo bashika 1.5 bazumye ngaha ku ntega nuko uvuga bashikiye mu mitumba mu ryango iwabo udafite inzu kuko baramasanga amazi yo imyaka myinshi barafite inshuti inshuti zabakiriye bashikiye mu mahama mu hamiya iwabo hanyuma byerekeye byo gufungura naho nyine nibaza ko atangurana kuko baje muci imyaka yeze tuzogerageza uburyo bwose kuko abanyentega zangu dufashanya turondere hirya no hino ko zangu dupfoza utuntu tuza turafashisha abantu batishoboye utwo nibaza yuko tuzaba turabungabunda nka mino minsi mu kurindira yuko nkumbure leta ico yoronka yo dufasha
ngabo nziza avuga ko bagiye kubandanya babahimiriza kuguma mu ngo zawe
nkuko twama tubigira turakunda kuza turagisha inama cyane cyane bajya baba baraje tukabagishyiramo tukabagirisha inama kugira ngo tubereke neza yuko mu Rwanda nta kintu kiriyo gisumbije ibiri mu Burundi ariko kenshi bagiye barumva akamo kako twabateye ubu ntangorane bose ariko nubatera akamo yuko batosubira yuko ku ntega haramera urimye urimbura kandi imvura ubu iragwa neza
mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi nanone abafaransa bane n'umurundi umwe bakurikiranywe n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Bujumbura guhera kuri uyu wa gatanu igipolisi cy'u Burundi kibashinja kwiba bakoresheje guteka umutwe. Umurundi wafashwe asanzwe ari umukozi mukuru mu biro by'iperereza uhagarariye Ufaransa mu gihugu cy'u Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu ntacyo yabivugaho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Kurubuga kwa Twitter kuri uwa gatandatu mu gitondo ubushikanganje bw'umutekano mu Burundi bwanditse ko abafaransa bane n'umurundi umwe bahagarikiwe mu gisagara cha Bujumbura kuri uyu wa gatanu. Ubwo abashikanganje busigura ko bagirizwa kwiba hakoreshejwe uruyeri eswakahi mu gifaransa hamwe no kwiyitirira amashyirahamwe y'ubutunzi yatemewe n'amategeko kandi atabaho societe effective mu gifaransa mu bijanye no gutumatumana kw'amakuru. Ubushikanganje bw'umutekano burangiza buvuga ko abatwa ari batanu bafunzwe cy'amaso mu gihe amatohoza ari karakorwa. Umuvugizi w'ubwo bushikanganji Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko gushika ubu atayandi makuru arenzaho ashobora gutanga. Maitre Fabien Segatwa aburanira Abafaransa yemeza ko bari bashitse ku butaka bw'u Burundi itariki ya 21 ukwezi kwa gatandatu ku munsi wa kane w'indwi. Asigura ko bakinjira mu Burundi baciye bakwa impapuro zabo z'inzira ariko bemererwa kubandanya mu ihoteli bategerezwa gushikirako. Avuga ko kuri uyu wa gatanu basohorewe imitahe yo kubahagarika maze bajanwa muri parke kumvirizwa n'umucamanza. Bagirijwe ibyaha bitatu nyamukuru: ukwiba hakoreshejwe uruyeri escroquerie, gukoresha impapuro za magendu n'iz'impimbano 4A/4 hamwe no kwiyitirira amashyirahamwe y'ubutunzi yatemewe n'amategeko kandi atabaho societe effective. Ariko Maitre Segatwa asanga amategeko yararenzwe.
Nukuri jewe ndabiravye jewe mbona umenga nta kosa bakoze mu Burundi bari baje kuraba societe yabo ibyo abagiriza nyamba barabikoze ntibyakorewe mu Burundi kandi naho byakorewe mu Burundi sibo babikoze kuko baje kuraba societe ihari ibyo bita rero ngo ni foisage de fond ntibibaraba ibyo bita ngo ni excoquerie ntaho babona bihagaze ibyo bita ngo ni infraction muri constitution de la societe ntibabona igene bigenda kuko sibo bagize ayo masosiyete abo baje ayo masosiyete ariho bari baje kuraba gusa ingene sosiyete yabo boyinagura kuko babona kwikurakora nabi nta kindi. Iyo yari dossier commercial abantu batwara amasosiyete batumvikana byogiye muri sentare y'ubudandaji hanyuma abuguruye iyo agence bakamenyekana abayitwara uyu munsi bakamenyekana kuko nta sosiyete ishobora kuba fonctionnaire atamuntu twara tamuntu ayitiriwa nibishoboka. Ni ukuvuga rero ibyo bintu bace bafata ba nyene societe bakabapfunga bica bituma yuko enquete idaheza ngo ihere kuko iyo enquete n'ibindi commercial byari kugirwa na sendare y'ubudandaje.
Ubu haba abafaransa bafungiwe mu mabahero y'u Burundi atandukanye. Umwe yajanywe mu mabahero rya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi afungiwe abagirizwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 ubundi yarungitswe mu ryo mu rumonge mu manuka bushyira uburengero bw'igihugu. Ubugira gatatu afungiwe mu ihoro ry'Imuyinga mu buraruka bushyira ubuseruko mu gihe wa nyuma abarizwa mu ihoro rya Ngozi mu buraruka bw'u Burundi. Umurundi yahagaritswe nubwo igipolisi kitashimye gutanga umwidondoro wiwe nawe yamenyekanye. Ni umwe mu bakozi bakuru b'iperereza ry'u Burundi nk'uko amakuru ava mu gipolisi abyemeza. Yitwa Donatien Ndayishimiye ubakaba afungiwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ubuserukira Ubufaransa mu Burundi Ambasaderi Laurent Dallaus ntiyahakaniye cyangwa ngo yemere Ijwi rya Amerika ibyerekeye ifatwa ry'aba Bafaransa. Mubutumwa bugufi bwanditse yatubwiye ati nacyo ndabivuga ko Roger Urikaneza Nairobi iruja Amerika.
Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ryemeje urutonde rw'agateganyo rw'abarwanashyaka baryo bazarihagararira amatora y'abadepite azaba mu kwezi kwa cyenda. Mu nama nkuru y'ishyaka ku rwego rw'igihugu, iri shyaka ryanagaragaje programme politiki nshya ikubiyemo zimwe mu ngingo rivuga ko zinenga ishyaka riri ku butegetsi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika yari mu nama y'iryo shyaka.
Ubu rero turagira ngo dufatanyije twebe niba twemeranyije ko iyi nyandiko tuyemeje.
Murashyira ibiganza hejuru abayemeje hafi ya bose.
Hari umuhango wo kwemeza porogaramu politiki nshya y'ishyaka ritavugwa rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Democratic Green Party mu nama yahuje abarwanashyaka baryo kuri uyu wa gatandatu yabereye i Kigali. Ni programu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ribona ko ibikubiyemo byagombye kugira impinduka ku byo bavuga biriho. Umva bimwe mu byo bavuga.
Kubijyanye n'impfu za buri munsi z'abafungwa, abashinzwe umutekano bazengererwa ubumenyi, bahabwe ubushobozi bw'ikoranabuhanga, ibyo bita mu Cyongereza za rubber bullets, ni amasasu atica ariko aca intege ushatse kubangamira inzego z'umutekano ku buryo bashobora kubasha kumushyikira ariko batarashe mu cyico, ku buryo igihe umufungwa atorotse bashobora kumufata mu bundi buryo. Kurasa akaba aricyo gisubizo cya nyuma kandi hifashishijwe ubwo buryo bwa rubber bullets. Ku bantu baburirwa irengero, tuzashyiraho amategeko aha ubushobozi polisi ariko babe babazwa n'inteko ishinga amategeko maze nabo babitangireho ubusobanuro, bityo bibe byabituma babikora ku buryo bunonosoye.
Muri iyi nama ni naho ishyaka ryemereje urutonde rw'agateganyo rw'abazariserukira mu matora y'abadepite ateganijwe mu minsi itaha. Ni urutonde rw'abantu 55 kandi barasabwa urutonde rw'abantu 80. Iri shyaka riravuga ko imyanya isigaye izaharirwa abarwanashyaka b'abagore ku buryo itariki ntarengwa rizaba ryujuje ibisabwa. Ku rutonde rw'ibyo bavuga byagombye guhinduka nk'uko bigaragazwa n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, byiganjemo ibibazo by'imisoro bavuga ko ihanitse ku Banyarwanda, ibibazo bishingiye kuri politiki y'imiturire n'ibindi. Ni ibibazo n'ubusanzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka ushize 2017 bwana Frank Habineza wari urihagarariye yagarukagaho. Kuri inshuro bwana Habineza nabwo aravuga ko imikorere y'inteko ishinga amategeko nayo yagombye kubihinduka.
Muri program politike y'ikibazo cya ruswa kigaragara cyane gusesagura k'umutungo wa Rwanda, usanga n'ubundi abantu bagenda bakabazwa cyangwa bakavuga mu genzi mukuru imari ya leta akavuga, ariko bisa nkaho birangirira aho ntihagire ibintu bikomeye bibaho. Turifuza ko inteko ishinga amategeko izashyiramo imbaraga nituba tugezeyo, kuriyo nta muntu uzongera kwiba umutungo wa leta. Tugakurikirane yaba ari minisitiri, yaba ari inde wese, yaba ari umuyobozi ukomeye, amafaranga ni ayagawe no kuyagarura.
Umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kandi akavuga ko no mu bucuruzi leta itagombye kubera intambamyi ba rwiyemezamirimo.
Ubundi leta ntabwo yagombye kwivanga mu bucuruzi. Leta yagombye kureka abikorera ku giti cyabo bagakora kugira ngo sekere prive izamuke. Tuvuze ngo mu modoka hari ikibazo cyo kwiharira amasoko, nk'aya batwara amabisi ugasanga ari amasosiyete nk'abiri yihariye imihanda y'umujyi wa Kigali, noneho bikabuza n'undi muntu wari ufite inishativu kuba afite bisi cyangwa mini bisi kuba nawe yakora. Turifuza n'uko ayo masoko byagira uburyo bisobanuka kugira ngo n'undi muntu wifuza kuba yakora mu muhanda nawe abe yakoraho, kugira ngo haba ari abantu babiri batatu bihariye isoko ryose.
Iri shyaka ritangaje ko rigiye guhatana mu matora y'abadepite mu gihe mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu 2017 bwana Frank Habineza wari serukiye yagize amajwi 0.78%. Namubajije niba kuri iyi nshuro noneho yizeye ikinyuranyo mu matora.
Icyizere twagifite kubera ko ubushize yari amatora agoye cyane, yari amatora ya Perezida wa Repubulika, ari intebe imwe gusa ikenewe, kandi ishyaka ryacu nk'uko mwari mubizi mwese twahanganye n'amashyaka 9 yose mu Rwanda. Bari bahuriye hamwe amashyaka yose ari za PSD za PL, bose bari bashyigikiye umukandida umwe. Ni ukuvuga ngo twebwe ishyaka rimwe ryari rihanganye n'amashyaka 9, yari ibintu bitoroshye rwose. Ariko ubu turi amashyaka hafi 5 agiye guhatanira imyanya y'abadepite, hari FPR na koalisiyo yayo, hazabona PSD, hazabona PL na PS mbere kuri natwe. Ni ukuvuga ngo imyanya ni myinshi kandi nayo imyanya 53 nabwo ari umwanya umwe. Turumva ko tufite icyizere kuko abaturage barahari.
Kuri iyi nshuro nabwo abarwanashyaka b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bongeye gutora bwana Frank Habineza ku mwanya wa perezida w'ishyaka. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rigaragaje urutonde rw'agateganyo mu gihe kandi ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi naryo kugeza ubu mu turere hirya no hino mu Rwanda hamaze kumenyekana bazarihagararira. Andi mashyaka ntacyo aratangaza. Biteganijwe ko hagati mu kwezi kwa karindwi ari bwo komisiyo y'amatora izarangiza kwakira kandidatire z'abashaka kwiyamamariza umwanya w'ubudepite. Amatora nyirizina nayo ateganijwe mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Guhera none buri wa gatandatu no ku cyumweru ijwi rya Amerika rizajya ribagezaho ikiganiro kwa Nyaburunga kivuga kuri politike, imibereho myiza, intwari ibereye, umutekano n'ibindi mu Burundi. Ni ikiganiro dutegurirwa n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza kuwa ndwi ruheshi umwaka wa 2018 aho yarahejeje gutera ku gikumu ibwirizwa shingiro rishasha rigenga Burundi kuva uwo munsi n'iryo rikaba ryatowe n'abarundi ku igenekezo rya 17 rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2018. Iryo jambo ry'umukuru w'igihugu rero akagaruka kuri byinshi avuga ati wipfuza kwigira kure ibihuha n'ibinyoma yo gisomera ati kandi ntiryahinyanyiriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ahubwo ryahinyanyuriwe iteka ry'abarundi bose.
Barundi, barundi kazi nshuti z'u Burundi, amatora y'ibwirizwa shingiro ararangiye ariko twagomba kubamenyesha ko mu kiringo kitarenze imyaka ibiri twimirije amatora azoba mu mwaka w'2020. Kamboneza mu mugambo CNDD nabwo mabenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira mu mwaka wa 2020. Muri iyo ntumbero dusabye abarundi, amahanga n'amakungu ko butosubira gusamazwa no kugwa mu mitego y'abatanga insiguro zitari zo ku bijanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu c'u Burundi hari uno munsi ndetse no kuri ibyo bwirizwa shingiro duteye ko igikumo uno munsi. Uwifuza kwigira kure ibinyoma n'ibihuha yogisomera mubimenye neza kuva uno munsi, arihana bihane. Iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe baridumisha. Iri bwirizwa shingiro ryanyanyuriwe ineza iteka itekane na kazoza keza k'u Burundi na bene Burundi. Kuri nyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2020. Ni nabyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kwiteramira gushika ku iherezo ryanje nga ku isi. Iyi ngingo y'integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu, ku barundi bose no kuri jewe nyine ubwanje. Icyubahiro kibe icy'Imana mushobora byose, ubu n'ibihe byose. Imana mushobora byose iyo cyamuna.
Kwa Nyaburunga
no munsi rero turabira hamwe n'abatumire bacu iryo jambo ry'umukuru w'igihugu. Muri iryo jambo igituma yarishikirije akongera gacagaruka no kwerekana yuko mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoshigikira umukuru w'igihugu mushasha ngo azokwitorerwa n'abarundi. Turabira hamwe rero igituma yagarutse kuri iryo sezerano, turabe n'umwizero iryo jambo ryoba rihereza abanyapolitike, turabe niba hari amakenga rivyura mu mitwe y'abanyapolitike uno munsi. Abatumire turi kumwe rero ni babiri, hari Honorable Tassiano Sibomana n'umwe mu batowe mu runani Amizero y'Abarundi. Honorable ndakuramukije.
Ndakuramukije nanje kandi ndaramukije n'abatwumviriza bose.
Kazi kwa Nyaburunga.
Mwakoze kuntumira.
Mwakoze. Ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza, n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Ndakuramukije Nkurunziza.
Amahoro Jerome.
Kazi kwa Nyaburunga.
Urakoze no kumijambo.
Urakoze cyane. Reka kumbure tugire ko hano kuri iri jambo umukuru w'igihugu yashikirije ku wandwi iruheshi mbega mu muganga w'abadasigana Iprona ubwa mbere muri rusangi mwajyakiriye gute?
Ubwa mbere icyo twamenyesha nuko iryo jambo umugambwe w'abadasigana wajyakiriye neza cyane, kuko ubwa mbere ni jambo ryaje gukura amakenga ku Barundi n'abanyapolitike. Na burya twari tumaze iminsi turiko turigisha iby'ibwirizwa shingiro mu gihugu, twebwe twarabibonye ko mu mwaka w'igihumbi 1991 umugambwe w'abadasigana ariwe utwara warateguye ibwirizwa shingiro, kandi twarabonye yuko atari we wanaritwaye, haciye hatwara Frodebu mu 2005. Frodebu niyo yari ku butegetsi, nayo nyene yarateguye ibwirizwa shingiro, gutyo nyene nayo nyene yatwaye hatwaye umugambwe CNDD-FDD. Nije yituma twese ama tuvuga duti ibijanye n'ibyizwa
na CNDD-FDD datari izotwa
birashoboka none turi mu matora ntidushobora gusanga idatwaye. Mugabo no kugira nerekane neza yuko ubuteguye ibyizwa shingiro bitaba byerekana kari we aritwara. Twebwe rero umukuru w'igihugu ashikirije ijambo ica kabiri nuko twabonye yuko ijambo yari yashikirije igihe yarahira itariki 28/2015 yari yamenyesheje neza abarundi n'abakungu yuko ari kingo cyo cyanyuma. Twebwe rero mu mugambwe w'abadasigana Iprona byatweretse yuko umukuru w'igihugu atihindukiza mu ijambo, kuko ibyo yashikirije abarundi n'amakungu asubiye kubyemanga.
Murakoze. Reka mpindukire kwa Honorable Tassiano Sibomana, umuvugizi w'urunani Amizero y'Abarundi. Ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ku wandwi ruheshi aheje gushikiriza gutera igikumu ku ibwirizwa shingiro rishasha mwebwe mwajyakiriye gute?
Twebwe twararyakiriye turaryumviriza turayizirikana. Mugabo sinavuga ko twaryakiriye nk'uko tutahora twakira ayandi. N'igituma tutaryakiriye nk'uko tutahora twakira ayandi, yarivuze ahejeje gutera igikumu ku ibwirizwa shingiro twe tutemera. Sinzi ko mwibuka mu Rutana ijambo yigeze kuvugira yavuze ko atazogaruka ku biringa ari bibiri. Mugabo ashavuga ati abenegihugu babinsabye sinzi abagambarare begeje uza wumva ko abenegihugu bagiye mu ibarabara ngo turabimusabye. Dufatiye kuri ibyo yari yavugiye mu Rutana twoca tusya bwose ko azoca avuga ati abanyagihugu ntaca mukinsaba nakabazo
mvuga rero utabanyagihugu arashaka kubimusaba hanyuma agacagaruka.
Oya, erega si bo baba bisabye. Ashobora kubitanga uko. Ati jewe ku bwanje nari nabishatse ko ntitoze. Mugabo urabona bene gihugu. Ntawe ubaze iyo byaje bivura. Urabona bene gihugu babitirirwa byinshi. Tutaragira kampanye bavuga ngo ni bwizwa shingiro niba yarisabye ko rihinduka. Nahushwe.
Kwa Nyaburunga.
Uri kuravuga ibyo bifite ubukene abarundi bagaca bamenya ko baheruka kwitorera kwitunganiza amatora atani ifashanya ivuye hanze. Ibibazo yuko uri uravuga ibinyoma.
Nda kubaze abarundi ubu bahamagara kujya gutora ukazana intaro ubaza ko hari amatike baba barihiye kugira baje gutora. Ubusanduku bw'itora hari ubwo wakomanze hanze so bwari bwarakoze mbe uraje ajya amakarata y'amatora ajya amantu zeye twakoresha mu kubwira ko ushira ko onya canke yego wowe ntushobora gufotora igihumbi canke ibihumbi bitanu ngira nti wayaravye yene n'umukwiba byabuyeho nyine kuko ari wese yashobora kumufotora uvuga ko atamahera menshi yakoresheje amahera yakoreshejwe n'abagize kampanye
ko mwayigize barabahaye
ha cyabari kuduha ntitwari kuganya urumva rero. Icya gatatu kandi ariyo gishobora kuba cyane namukondoye nivyo bindi byose agacabona ati bwa buri ntacu ncera aya matora
aya
aya yuko hakana bizo shingire rega guhakana byarageye urewe umenye niba butabije bizatangajwe na se nivyo ni hamara gato amenya gutwengara aya wewe umukuru w'igihugu arabitsi ingere bimeze haya arabitsi nase de barabitsi ego cyane
iprone nawe nyine barabitsi
abatabizi n'abakoreje muri apatiri we bategeza kuba bifane
tasiyano ni bibira ko tasiyano arahuguka
yere mwereka we urivugira ibyo wawe rekaje muguze nacho amaze kubona
ubuze ngo abapatiri ngo patiri arabizi abakoreje ni batabizi ubuga
abantu nse amatwa mu patiri wawe ni sende David de aba n'abakoreje babo
abakoreje ni iprone
eh ba Jacques ba mutabazi
ubwo imvugo ya tasiyano ikomeretsa ni muni eh
ni cyaye ikapatiri na jura guhereretse imisa neza
mwebwe namwe muri inde muri Lucifer
ni bihweba
oya ya uwa oya ndera ndera arumva arya matora Jerome yaratanze kigo kandi kigo harya ni wihende arakibonye iga kandi barabivugaje Nene nta numwe muri ayaga kugira ati ivyo twabonye twarabonye ku bintu byahindutse
ko ari uwo yatangaje ko oya yatsinze
yabuze uwitangaza nayo gutsinda ko nta ubikesha ubufyimba ehe nko hakarorero mu byacyona no kuba byaramukondoye ndega turamenya ko mu nzego z'umutekano oya yatsinze muramenya ko hari amashuri hose oya yatsinze
Nzego z'umutekano.
Nuramenya haya mavire nuramenya abantu bose bamaze kumenya gutandukanya cyase nuru.
Ariko nk'ivyo nta tohoza ryavyo byabaye.
None yega twari yagiye mu kandi twara aho twashoboye gushika turahanze turayahagarariye. Atari haya mu mutumba berukanye ba mandatere yacu bakarundayo ivyo bikaratasi nakubwiye vya yego. Uyo yaratsinze kandi barabizi igihe.
Ari kwaravya amajwi bwizwe shingiro byaronse arashaka kwinjira yuko nayo yoyo yaro
akaba nyara gutwegara yawe aje amajwi bavuze siyo baronse icaka biri hari n'abashobora kuba bari bashigikiye bimwe bimwe bihinduka bari kumwe mu mugambi mugaho kijya cuko abandanya twara batagishigiye
banze nsubire mu mugambi adasikana iprona nje ku kintu cy'umwizero iri jya mu kuri giye yashikirije umwizero ryo bajyana ba sigiye mu mugambi adasikana iprona nuwo
Twebwe mugambo w'abadasigana iprona icambere twovuga nuko iribwizo shingiro tugomba dukwibutse ko twe twashigikiye ko batora ego
yavuze ngo
mbere yuko Tasiano avuga ibyo byose Tasiano abivuze ni kwasanzwe abivuga Tasiano
ubwo yurayimenyereye
ndabimenyereye igihe yovuga yuko byagenze neza yoba ashobora kwibwa n'umusirikare
yoba ari we
kandi abivuze no shantanga
yabasigura icyiza muri iryo kwirizo shingiro
cyane icyo nemera gusa nuko irimyirizwa shingiro ukonzi ndiko ryatugenga abatoye ego cyangwa oya
urakoze reka ndagushimire Olivier inkuru nziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambi wa Dasikana Iprona wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
ukegurukiye rwose Jerome n'ubuzobandanye mudutumire
urakoze ndagushimire Honorable Tasiano Sibomana wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
nagushimiye cyane kuba wantumiye kandi ndashimiye n'abarundi kambere n'abanyamahanga batwumvira ico kandi ndabaremesha abibaza ko umugambi umwe cyangwa umukuru w'igihugu ashobora gusenya amasezerano yarusha bigahari akabahera ndaheze nibateshwe bate
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe ijambo ry'umukuru w'igihugu umwizero kumbure n'amakenga byo bajyateye mu banyapolitiki aho yashikirije yuko atazukwitoza mu mwaka w'2020
Kwa Nyaburunga.
Chari kila mesejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaa 12:15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jerome Niyonzima umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika utugejejeho ikiganiro kwa Nyaburunga naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashe kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika
Thank you.